Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo n'ukuhe gukwegwa kuri wa musozi bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku igenekerezo rya 25 kwezi kwendwe umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 965 i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izere gusa. Izere gusa. Ibintu byose birashoboka. Izere gusa. Muze twunamike imitwe yacu ubu. Mana Data, iri n'isengesho ryacu rivuye ku mutima muri iri joro. Kubona ibyo uri kurakorera abantu byose muri iki gihe, kandi turagusaba Mwami, ese twokwizera byonyine. Twizeye gusa yuko ibi ari ukuri, ijambo ryanditswe ryagaragaye kuri twebwe. Uturonse ibi Data, ubu muri iri joro dushaka kugushimira ku umuco wasutse ku byanditswe ku bwacu muri iki gitondo. Kandi turasaba muri iri joro Mwami, muri ujya murongo w'amasengesho yuko ujya kugaragaza yuko ijambo ryawe ari ukuri. Turasengeye amasengero yose n'amakoraniro akoraniye ijya nino, amakoraniro matoya ahantu hose mu gihugu, ahantu hose gushika ku rubibe rwo mu burengero haruguru mu misozi yo muri Arizona, hepfo mu biyaya bya Texas, hariya ku rubibe rwo mu buseruko mu gihugu cyose Mwami aho bakoraniye. Amasaha menshi aradutandukanya mu bijyanye n'igihe, ariko Mwami turi kumwe muri iri joro nk'umugu umwe abizera turindiriye ukuza kwa Mesiya. Turasabye Data mu ijuru yuko uwo muturungikira vuba ku bw'isengesho ryawe, kuko tubisabye mu izina ryiwe. Amen. Murashobora kwicara. Indamukanyo ya Gikristo kubari ngaha muri iri joro bose. Ndababazwa n'uko tukirundanye kandi tugundana gushikaho bitugora guhema, n'ibyuma bizana akayaga igihe bikora ntacyo bifasha kinini ya kubera abantu ari benshi. Iyo riba ari isengero risanzwe gusa ryuzuye abantu, ibyo byuma bizana akayaga byari gutuma mucika ibarafu. Ariko ubu umuntu wese afise agakoresho gatanga akayaga yihuha, kandi ibyuma bizana akayaga birahuha cyane uko bishobora. Turungitse intasho kuva ku rubibe rwo mu buseruko gushika mu burengero. Ku bagenzi bacu bose bo muri Kristo bariko barumviriza, turungitse intasho hariya Isan Joe mwene Data Borders umuguri hariya. Turungitse intasho ruguru mu misozi Prescott Arizona muri mwene Data Leo Mercier n'umuguwiwe bari ruguru hariya barindiriye ukuza k'umwami. Turungitse intasho kuri abo bari Tucson bakoraniye hamwe muri iri joro barindiriye ukuza k'umwami. Hepfo i Houston in Texas kuri abo barindiriye ukuza k'umwami. Ruguru muri Chicago kuri abo barindiriye ukuza k'umwami. Ruguru ku rubibe rw'ubuseruko New York na Connecticut n'imigwi minini ya hariya ruguru barindiriye ukuza k'umwami. Nta kibanza ngacyo kubicarika, rero dutegerezwa kubarungikira ijambo gusa biciye mu buhinga bwa telefone. Turungitse intasho ya mwene Data Junior Jackson muri iri joro n'umugwi w'Hefi Clarksville, mwene Data Rade ruguru ku ibarabara 62 n'umugwi wiwe barindiriye ukuza k'umwami. Kandi dukoraniye ngaha muri iri joro mu ishengero ryo muhira, ikoraniro turindiriye ukuza k'umwami. Kandi ubu benshi muri mwebwe nkumbure ntibari mu bikorane muri iki gitondo, ariko ndizigiye yuko umwe wese ataraha azoro nk'iyibande, kuko nizeye yuko bwari ubutumwa budoma ko gusumba ubundi bwose ku ijengero. Kuva ku butumwa bwitwa abagenzi ni igihe ki numvise ugusigwa kwa Mpwemu, numvise ndongowe kuvuga ibyo navuze, bwari burebure ariko yamara, numvise ndongowe kubikora, kandi niyumvira yuko umwami biciye mu ijambo ryiwe yerekanye yuko ica arico gihe tubayemwo. Rero tumenye neza yuko dutahura ivyo bintu by'insigabwenge biriko birashika. Murazi bibiri yivuga iti abanyabwenge bazotahura, ariko ibihugu n'abantu bazogenda barushirizaho kuba bagoyigoyi n'abanyabwenge. Yumvire gusa umunyamerika asanzwe aba yahejeje gukura nko mu myaka 20 ari goyigoyi, ariko ari umunyabwenge kurushiriza. Ntibari bafise indege z'imoteri mu gihe cyabo n'ibigwanisho bihamba, ariko bararamba cyane gusumba. Turushirizaho kuba bagoyigoyi n'abanyabwenge, ariko ubwenge bwacu bwite nibwo bugiye kuzoduhonya. Tuzihonya twebwe ubwacu, Imana ntizoduhonya, ubwenge bwacu buzoduhonya. Byamye bimyeze nk'uko kandi bizo subira bimera uko. Rero umwami abishatse ku munsi w'iyinguza mu gitondo, sinzi muri aka kanya icyo nzovuga, ariko ndizige yuko umwami niyo yatureka tukabaho kandi ntihagire igishika, kandi bukaba ari ubugombe bwiwe dutegekanya kuvuga ubundi butumwa ku munsi w'iyinguza mu gitondo, gusengera abagwaye ku munsi w'iyinga mu ijoro, hanyuma nijewe ntegerezwa gusubira muhira muri Arizona, gusubiza umuryango wanje hariya kugira ngo abana bashobore kwandikwa ku ishure. Hanyuma tuzobamenyesha uko dushoboye nyene ibijanye n'ibikorano, uko bigenda bikurikirana canke imyanya ibibanza dutegekanya kuzoba turimwo. Rero Imana ibahezagire mwese. Ubu muri iri joro mu gihe tuzi yuko nacerewe iminota 15 mu gutangura, ni saa 2 zibura iminota 15 hani Jeffersonville, kandi ubu ni nk'isaha 3 ziburamo iminota 15 ku rubibe rwo mu buseruko, kandi rero ni nk'isaha 11 ku rubibe rwo mu burengero. Rero muri uyu mwanya izuba rigiye kurenga ngaha, kandi ndashaka kuvugana namwe mu gikorane kigufiya gusa kugira ngo ngerageze kuronkusigwa kwa mpwe muhanyuma. Rero mpamagara umurongo w'amasengesho, kandi nshaka yuko ikoraniro riri ngacyo kimwe n'ikoraniro riri mu bindi bibanza barondera umugabo umwe mwene data umwe yasizwe na mpwe mu maze nitwatangura gusengera abagwayi aje kurambika ibiganza kuri bo bari muri iri koraniro ryanyu. Mwibuke Imana ibereye hose icyarimwe iri ahantu hose, rero hepfo muri Texas, hariya muri California, ruguru muri Arizona, aho hose rambika ibiganza kuri abo bagwaye nitwatangura gusengera abagwaye, kandi ndazi neza yuko Imana ija kumva no kwishura amasengesho. Ikintu kidasanzwe ku munsi w'iyinguheze mu ijoro, kandi gusigwa kwari ko kurabandanya, kandi mpwemu yera cabaye ikintu cy'igitangaza. Hari haheze amezi ntagira umurongo kurobanura impwemu kuvaho nari ngaha cyagiye, hanyuma rero kuza hariya ufise isezerano ntumenya yuko aja kubikora. Ntushobora kuvuga yuko aja kubikora utegezwa gusa kujya hariya ukarindira arengeye byose akora ibyo ashaka, ariko hagarara hariya maze urindire witegereze ibyo aja gukora, hanyuma ukumva ibyo bikuzuye gutyo. Kandi gikorane giheze sinari nzi uwo yari wariko, hari habaye umuntu ahantu hanaka ku murongo yari muremure kandi afise ubuhanza, kandi yari umuntu agwaye cyane. Hanyuma rero biheze neza na neza umuntu yaraserutse ngahejuru aho bavugira ubutumwa, yari yunamitse umutwe kandi yasa n'uri ko arababara, yari yifashe umushishito. Rero niyumviriye yuko ategerezwa kuba ari wa muntu wa mbere cyangwa umuntu agira kabiri cyangwa aho noba nari namusengeye hose, kuko yari afise ubuhanza kandi yunamitse umutwe umugabo avyibushe yari yunamye. Ariko nararavye hirya no hino nca ndatora umushinga ntaye yicaye hariye, ariko yari mu munezero. Niyumviriye nti mbega ni hehe, sinoshobora kubona neza aho ahariho, nashobora kubyiyumvamwo kandi nkabona uwo mugabo imbere yanjye. Numvise bikwega muri uru ruhande kandi byaturuka inyuma. Nararabye mwene data Neville na ba bandi babiri bari bicaye ngaha, ntibari bona guze nti uyu muntu araho babatiriza hari inyuma, mbega none murazi uwo yari we. Mwene data Sheffield impamvu ntashobora kumenya nuko yari yicaye hari inyuma yunamitse umutwe asenga, yiyumvira yuko agiye gupfa. Hari haheze indwi nkeya abyiyumvira, umugore wiwe yamubwiye ngo agure ibirato bishasha, hanyuma acavuga ati sinzobikenera nsigaje igihe kirekire ngaha. Kandi waratahuye wa munsi hariya haruguru mu kibuga kwa mwene data asemerera, kandi ashima Imana yavuze ati ndarya inyama z'ingurube amagi tomate kinisha aricho cyose nshaka kandi ukwicisha bugufi yari yatanze intebe yiwe aja hari inyuma ayiherereye kandi yari ko arasenga murabona ntimukeneye karate yo gusengerwa mukeneye gusukwizera murabona rero sinarinzi namba yarakize cyangwa atakize navuze nti umugabo ariko arasenga afise ikintu kitagenda neza nibaza yuko yavuze icyari cyo ingorane mu mushishito kandi ariko arasenga hano inyuma umwami Yesu agukize rero nivyo byonyene nashobora kuvuga ugukwega kwari uko yari ko arasenga nshobora kubibona ariko ibyashitse ntabyo nzi murabona ariko iyo muvyumvise bigarutse abantu bose bamera amagabo iyo bivuze biti uko ni kuhoraha agize murabona rero ntabari jewe mvuze uwo niwe ariko namavuga nti Yesu Kristo yarabakijije uko n'ukuri neza na neza yajanjagura ibyacu bigabitanywe mishishaguyiwe niyo idukiza murabona ariko iyo bije biti ni kuhoraha agize bikakubwira muco gukora dukwiye gukora nikigiye gushika bitegereze soba kujya nyene ariko yo mvuze nti Yesu Kristo aragukigijije kandi akugize muzima uravyizera kuko yamaze kubivuga mba ndiko ndasubiramo gusa ibyo yavuze kandi iyerekwa risubiramo gusa ibyo yerekanye mbega murabitahura rero konyarutsa kandi rugashika neza kwijambo kuko ndazi yuko benje muri mwebwe ngaba bafise urugendo rurerure muri iri joro ndasaba yuko Imana ibahezagira ifashe kandi barinde mu nzira hose kandi ubundi ifuza kuzingurura muri iri joro mu Uwera Matayo igice cya 21:1 kugeza ku wa 11 Uwera Matayo kandi ubu nambu udafise bibiliya cyanke nambu ushaka kwandika ibi byandike ni byiza kandi ubu kuri mwebwe mutigeze mwumva ubutumwa muri iki gitondo kandi mufise igikoresho gifata ijwi ku ibande nta na rimwe twinginga mu kugurisha amabande ntitwigera twinginga kugirisha ikintu icyo ari cyo cyose rimwe na rimwe mu gikorane kininiya baratangaza yuko hari ibitabo bimwe bimwe hari inyuma nta na kimwe twunguka mu mwene data vayeli niwe mwanditsi amabande umuntu akora akazi kamabande hariya azobibabwira nta mahera twunguka mu mabande si amabande ni ubutumwa kandi iyo umuntu amaze kwishyura ramwe yuko ari iby'amahera ntazosubira gukora amabando kundi nibyo nariko ndabaza ibijanye nabyo niyumvira yuko amabande yacu agugwa hafi munsi y'amadorari 5 canke ikintu nk'icyo atatu gushika kuri 5 canke ikintu nk'icyo uvuze iki atatu ni ane ku mabande manini ya maremare kandi hari umukozi w'Imana umwe nabajije ibyereke imwe mu mabande yiwe rero yari amadorari 9 nk'iminota 20 canke 30 y'ubutumwa rero ndabona yuko mwene data Softman hari inyuma ariko aratungishwa n'amabande bakora nta nundi wundi murabona baronka ayakwiye gusa kugira ngo bashobore kubandanya sinshobora kubasaba ngo bayakorere ubusa kuko bategezwa kugura amabande n'ikindi kintu cyose kandi imashini irazimbye igugwa hafi amadorari 10,000 kugira ngo bashobore gukora ayo mabande mu gutangura ubu ndatahura yuko vuba jewe ntibiragaragara hibi baratangaza ariko hariho ukumviriza amabande ubugira kandi rimwe na rimwe abajajwe imbere y'ishengero jewe ntacu ndabindaba ko na gatoya nta nubwo nta na rimwe muri izo nama nta nubwo ndi muri uru ruhande canke ruri yabaja mwihiganwa abajejwe imibereho y'ishengero batora uramukiwe gukora amabande bagaca bamu rungikirikete ibyo nibyo byonye ndabizi ko barabyitwarareka kuko nuguhezagira abana sindabishobora uretse no kwitaho iby'amabande rero canke kubatiza rero ibyumviro byanje biri kuri ubu butumwa nuko gukwega kwa gatatu kandi nibwo nuko ntegerezwa kuba umwizigirwa no kubaha Matayo 21:1 gushika kwa 11 navuze uko kugira ngo mushobore kuraba canke kuzingurura mu byanditswe kandi igihe kandi bageze hafi Yerusalemu bashikira Betifage ku musozi wa Elayono Yesu atuma bigishwa babiri mu bigishwa biwe kandi arababarira ati mugende muri iri ya mihana iri imbere yanyu muca mubona indogoba iziritseho n'inyana yayo muziziture muzinzanire nihagira ubabaza mumubwire muti databuja niwe azigomba aca azirongika ibyo byabayeho ngo ibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana bishike ngo mubwire umukobwa w'i Siyoni muti raba umwami wawe aje kuri wewe ari umutekerezi agendera ku ndogoba mbere ni kumukangara inyana y'indogoba. Abigishwa baragenda babigenza nk'uko Yesu yababwiye, bazana indogoba n'inyana yayo bazisasa ku impuzu zabo yicarako. Abenshi mu ishengero basasa impuzu zabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira, kandi ishengero rimugiye imbere irimukurikiye rirasemerera riti: Hoziyana mwana wa Dawidi, hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho, Hoziyana mu ijuru. Ashitse Yerusalemu, igisagara cyose kirashwabaduka barabaza bati: yo ni nde? Abo mu ishengero baramwishura bati: yo ni uvugishwa n'Imana, Yesu w'i Nazareti i Galilaya. Ubu namba nofata icyigwa muri ibyo ho mu minota 30 imbere y'uko umurongo w'amasengesho utangura, noshima gufata iki nk'icyigwa: ni ukuhe gukwegwa kuri wa musozi? Rero wari wabaye umunsi uruhisha cyane w'uhagarara, kandi wari umunsi udasanzwe. Turabona ngaha Yesu adugiye Yerusalemu yiteguriye Pasika, kandi ku ipasika niho umwagazi w'intama wa Pasika wicwa, kandi amaraso agasigwa ku mutemero wo guhongerwa ko kubw'impongano y'abantu. Rero yari yaje ava i Betifage, kandi yari yaduze ku musozi wa Elayono uri hejuru y'akandi gasozi aha Yerusalemu yari yubatse. Kandi mu gihe yaraba rero yamenye yuko ubwo bwari ubwa nyuma ahagendera. Uyu wari wo mwanya aho yari agiye guteregwa mu minwe y'abanyabyaha no kuko bo mwica. Yari agiye gupfa urupfu rubi gusumba ubw'umuntu atigeze gupfa maze agahambwa. Yari agiye guhemukirwa n'abiwe, bamwe muri bo bari aho nyene hamwe nawe, kandi we nk'Imana yari azi ikiri mu mitima yabo, kandi yari azi kuva mu ntango wari agiye kumuhemukira. Yari azi yuko umugabo yari kumwe nawe yicara iruhande yiwe, kandi yamuharurira amafaranga yiwe n'ibindi. Yari azi yuko umugabo yari agiye kumuhemukira, kandi yari azi yuko umusaraba mubi w'Abaroma wari umurindiriye hariya. Yari azi yuko amazi yo mu mubiri wiwe n'amaraso yo mu mubiri wiwe bizotandukana, kandi yuko amaraso azocororoka ava mu ruhanga rwiwe mu kujojota guhambaye nk'ivyuya. Yari azi ibimurindiriye byose. Rero ahagaze ku musozi yararavye Yerusalemu. Abantu b'ico gihe, ivyo bita muri ico gihe abasenzi bo mu kugwego rwo hejuru, baramwanka. Amashengero y'ico gihe yaramwanka, kandi yaramwagiriza ku mugaragaro, kandi yagiriza ku mugaragaro abamwumviriza bose, kandi bagiye mu bikorane byiwe baca babaca abagiye mu bikorane byiwe baca babaca ubwo nyene mu gufatanya kw'ishengero. Ntibitangaje yuko ibyanditswe bivuga ngo yaje mu biwe kandi abiwe ntibamwakiriye. Abotegerejwe kuba bamukunda, abotegerejwe kuba bari mu ruhande rwiwe, babaye abansi biwe bakomeye gusumba abandi. Rero yari yigiriye umugwi mutoya wava mu bantu b'abakene, abarovyi, abatoza kori, abantu batize. Bibiliya ivuga yuko bamwe muri bo mbere bari abantu ataco bazi batazi gusoma, bamwe ntibari bazi no gutera igikumu ku mazina yabo. Ntiyigeze aja mu mashengero kurondera ihanga ryiwe, kandi ntiyigeze yemera n'abarongozi b'amashengero na bamwe, kandi byongeye yigenza neza na neza nk'umuhanuzi yicara ku iteka ikintu yacira ku iteka ikintu cyose bakora nk'uko abamwitanga imbere babikora, kuko bari igice cy'ijambo, kandi we yari ijambo mu kunengesera kwaryo. Ariko hagati y'ibyo byose, mu gihe cyose kandi biciye muri buri muhanuzi yabayeho cyangwa yobayeho, hagiye kutsoba igitigiri kinaka cy'abantu batoranyirijwe kumva ubu butumwa kandi bazobukurikira. Abo ntibitayeho igugu ry'abantu, ntibitayeho kunegurana kw'abatizera, ntibaharira nabo. Bafise ikintu kimwe cyo gukora, ni ukwizera no gufata igice cyose cyavyo cy'ibyo bashoboye bakabyinjizamwo, nka Mariya yicara ku birenge bya Yesu. Kandi Marita yari ko aratunganya ibyo kurya byiwe byo kumugoroba. Hanyuma Yesu aramubwira ati, ariko Marita uriganyira wigora muri byinshi, ariko Mariya yirondereye ibintu byiza kurusha. Murabona ibintu by'ubugingo budashira. Rero turabona yuko benshi muri bajya bantu bari batawe ntibari bafise ibinyamakuru nk'ibyo dufise uyu munsi, ntibari bafise imbonesha kure canke amatelefone canke ikintu icyo aricyo cyose cy'icyo gihe. Ariko hari habaye nk'urukurukuru rwakwiragiye yuko azoba ahari ku Pasika. Kubera yuko benshi muri abo bantu bari basanzwe ari abampwemo, bari bazi yuko we yari uwo mwagazi w'intama wa Pasika, kuko yari yamaze kubabwira ibintu byagira bishike. Hanyuma rero atankeka bari bazi yuko yari kuba ari hariya, kandi kuko bamukunda bari bamurindiriye. Hariho igugu ry'abantu nkumbure basunikana bagundana bava ku irembo baja ku rindi, bareretse impande zose kuko bari bazi yuko akanya kari ko kose yari guseruka. Bari bareretse abandi bibaza ibyabaye n'abo bantu baguma biruka bava ku irembo baja ku rindi, n'ukuhe gukwegwa. Bararaba aha kandi bakaraba hariya bashaka kubona. Bari bameze nk'abarondera ikintu biteze ukuri kugigiye kuba. Yo, mbega ukuntu nokwifuje guhindura icigwa kanya gato ya kugira ngo mvuge ibi, yuko uko ari uko bimeze muri iki gihe. Abantu barindiriye ukuza kwiwe, bamurindiranye igishika, kandi hari ibyo biteze. Turashobora kuvyumva umugundano kandi barondera bare reka ibiba byose n'ibimenyetso cyose babigereranya nk'ibyanditswe. Kandi igihe babona ibyo bintu byose byari byaravuzwe bitaraba bimwerekeye gushika ku iherezo, baramenye yuko iherezo riri hafi. Bashaka kuba hariya kubw'ibyo bararereka. Igice kimwe cy'iryo gugu ry'abantu cyari mu ruhande rwiwe, impehwa. Bamwe baramugwanya, benshi muri bo ibice 90% byaramugwanya. Ni nk'uko bimeze uno munsi mu magugu y'abantu basenga. Iyo bigeze ku ijambo no kuri Kristo, babaho nk'umwe ku ijana yobyizeye. Ikindi gice ntikizo navyitaho, ivyo bavyarakoretse byose bizo bigira ibintu by'ibitebu canke babinebagure bivuye inyuma. Ntaco kimwe, igihe ibintu nibihinduka cane gose kahise kaguma kagarukana umwanya wose. Yemwe, turabona yuko ivyo byateye uruhagarara byategerezwa, bitegerezwa kumira gutyo. Bari barindiriye bariko bibaza ico yokora niyashikira hariya. Bashaka kuhaba kugira ngo baronke ikintu icyo ari cyo cyose yokora. Barabishaka, barashaka kubibona. Bari bamwizeye, abandi bari bumvise yuko agiye kuza, kandi bari bagiye hariya kugira ngo bamutwenge. Rero inyuma yo kurindira uruhagarara umunsi udasanzwe canke igihe kidasanzwe canke amashengero asinziriye, imitsi y'abantu yaradadanye. Hariho abantu benshi cyane hariya. Hanyuma rero birashika hejuru ku musozi wa Elayono haje indogoba ntoya yera imanuka gasozi iri kumwe n'umugwi w'abantu bavuze impundu. Barandura amashami y'ibigazi ku biti, baterera impuzu zabo mu ibarabara, basemerera bati, Hoziyana mwana wa Dawidi uje mu izina ry'Uhoraho. Iyi ndogoba ntoya warayitwaye, nta wundi atari Mesiya w'Imana yasizwe w'icyo gihe. Imana rero yari kwirakora iki? Ni ukuhe gukwegwa hariya hejuru ku musozi? ni imana yari kirakora mateka kandi imana yari kirashitsa ubuvugishwa kandi ibyo byama bituma habaho gukwegwa ibyo bizana impari zose ibi nyakabaka iby'ubutumwa bwo muri iki gitondo n'inkukumanazo murabona mazira rimwe kuraba ikiriko kiraba bamwe bazanwa n'urusaku abandi bazanwa no kuraba makosa abandi bazanwa no kunegura abantu b'ubwoko butandukanye barakorana nk'uko twabivuze muri iki gitondo abizera abigira abizera n'abatizera ni igiki kiri kurujya musozi uvugishwa muri ko burashitswa rero turaja kuraba ibija kuba rero mu gitabu cha Zekariya mu gice cy'icenda n'umurongo wa cenda Zekariya umwe mu bahanuzi yavuze muri impu y'amavuga ibi nezegwa cane wa mukobwa w'Isiyoni we sereza impundu wa mukobwa w'i Yerusalemu we raba umwami wawe aje kuri wewe ni umugororotsi kandi ari n'inganji yicishije bugufi kandi agendera ku ndogoba mbere ni kumukangara inyana y'indogoba none ni giki kitagenda neza kuri abo banyabwenge b'ibyanditswe ni giki kitagenda neza kuri abo baherezi ni kiki kitagenda neza kuri abo bantu b'idini ibi byari byaranditswe imyaka 487 imbere y'uko bishika n'umuhanuzi yaragaragajwe kandi byari byaramaze gushingwa mu nyandiko kandi byitwa Bibiliya imizingo yo mu isezerano rya kera mbega ni kuki batashobora kubona y'uko ari ubuvugishwa buri ko burashitswa niyo mpamvu nyene ituma badashobora kubibona uno munsi bari bafashe ijambo ry'Imana kandi bararihinduye ubusa imbere y'abantu mu kwigisha nk'imigenzo inyigisho n'imigenzo y'abantu kandi umunyabwenge w'ibyanditswe abavuga butumwa abakozi b'Imana abantu bamuhemu niko byitwa abasizwe iyo baba basoma Bibiliya ntibo kwibaza ibiri ko biraba bomenya ibyo ari byo Imana iri kirashitse ijambo ryayo hariko handikwa amateka ubuvugishwa bwariko burashitswa agakiza kisi kari gashitse umunsi uhambaye abavugishwa bose bari barindiriye abari mumva bose bari barindiriye uwo munsi yo muvyumvire ko abari barapfuye bose abagororotsi bose baseserewe amaraso baba maratiri n'abahanuzi kuri ibyo yari yasemereye ati Yerusalemu ewe Yerusalemu wewe utera amabuye umuhanuzi wese nakurungikiye kandi ukica abagororotsi ni kangahe nagombye kubakoraniriza mu byubi nk'inkoko ikoranye imiswi yayo mu byubi byayo ntiwakunda ariko ubu igihe cyanyu kirageze kintu cyose cyari mu mva Aburahamu Isaka Yakobo abahanuzi bose bari barindiriye iki gihe kandi n'ishengero ryari ryarahumishijwe kuri ibyo ninde ariko aratera ubwo rwamo rwose ujya muntu ninde bavuze igihe kimwe bati uyu si umuhungu wa mubaji wa hano turamuzi ni hehe yakuye ubu bwenge ariko ntimubona afatanije n'ishure na rimwe mu yacu nta gitabo na kimwe tubona yigeze kwigiramo ninde yari nyinshi y'ubuvugishwa bw'ubuhanuzi ngo waraje yicaye ku mukangara w'indogoba mbega ugukwegwa imana yari kirashitse ijambo ryayo ryasezeranywe igihe cyari kirindiriwe kuva imyaka 400 mu itanguriro igice cya 3:15 imana yari yavuze ibintu bitarabiti urubyaro rw'umugore ruzokomeretsa umutwe w'inzoka ariko umutwe wayo uzokomeretsa igitsinsiri ciwe ubu buvugishwa muri bibiliya yose bwari bwaravuzwe ku byerekeye ukuza k'uyu muntu kandi aha vuba nyene hariho umuhanuzi hagurutse hagati yabo yari umuhanuzi yagaragajwe Zekariya kandi yavuze ati yemwe bakobwa b'Yerusalemu namwe bakobwa b'Isiyoni nezegwa semerera sesereza impundu kuko umwami wanyu araje kuri mwebwe yitonze kandi buhoro buhoro kandi yicishije bugufi ari kumukangara w'indogoba kandi hano abo bantu basoma ico canize umunsi ku munsi baramwitegereje aje ari kumukangara w'indogoba kandi basemerera bati uwuninde murabona imana yari kwirashitsa ijambo ryayo ku bantu botegereje kumenya ico byari ariko ntibayimenye iyo imana ishikirije ijambo ryayo byama biterwa kwegwa iminsi yose biterwa kwegwa kuko sibisanzwe si ibisanzwe namba iyo ishikije ijambo ryayo ku bantu bico gihe bagezweho kuko abantu bico gihe bagezweho ntibabyizera bafise uburyo bwabo babibona ubu turabona kandi reka dusubire inyuma mu byanditswe maze dufate bimwe mu bindi bintu bidasanzwe bishika kandi kanya gato gusa aho Imana yashikije ubuvugishwa bwayo iyo Imana ivuze ikintu icyari cyo cyose iragikora ijuru n'isi byose bizovaho ariko iryo jambo ntizovaho na rimwe rero byama bizana ibirori bidasanzwe murabe ukuntu bimaramaje yuko ijambo ry'Imana ku bantu botegerezwe kubyizera kandi yamara ntirisanzwe ku buryo basemerera bati yemwe ibi ni biki ni hehe mwakuye ubu buhu umvyi ubu ninde ibi ni biki mu gihe bari bakwiye kuba bosemereye bati Hoziyana ku mwami aje mu izina ry'Uhoraho ariko hariho umugwi mutoya ariko urakora ibyo umugwi mutoya gusa inyuma y'imyaka 4000 by'ubuvugishwa ku kintu gihambaye gusumba ibindi byigeze kubaho ku gihugu kuko ibyizigiro byose by'abapfuye byari byishimikije ibyo kazoza kose kari gahagaze kuri ibyo kandi abanyamadini bavuga ngo barabyizeye bariko barasemerera bati uwo ninde kandi kugukwegwa n'ukuhe ikintu kidasanzwe ni nkacyo kimwe ntibihindukanye ne ubu ntibisanzwe muze turabe bimwe mu bintu bidasanzwe nk'uko mpejeje kuvuga kwari ugukwega ukuhe nyene imbere y'uko rubanza rukwita isi kandi rukayihonya n'amazi umutama w'imyaka nk'ijana 20 yuba ku bwato mu gihe atamazi yari ahari yotuma bureremba mu gihe cy'imyaka myinshi hari ya hejuru yagumye mu rugi yubaka imbere iby'imbere kandi ariho makwishisha inyuma n'imbere avuga ati isigiye kumegwa n'amazi icyo gihe gihambaye cy'ubumenyi ni igiki kiriko kirahundagura hariya hejuru ku gasozi yemwe ni umutama yitwa Nowa kandi ari hariya hejuru umutama ashikuza uriya mutama yagumye kuzuba igihe kirekire cyane izuba ryaramukubise yataye umutwe kandi ariko arubaka icyo yita ubwato kandi avuga yuko amazi agiye kuza avuye hejuru ahantu hatagira amazi kandi yuko azotuma abantu bose barerembe ijya n'ino kandi yuko abatumviriza ubutumwa bwiwe bose n'abantu bose batazokwinjira muri ubwo bwato bagiye kudwibizwa mwari bwigere mwumva ikintu nk'icyo kwari ugukwega kudasanzwe nibaza yuko ibyo abantu bashaka gutwenga neza baduga hejuru bagahagarara imbere y'urugi rw'ubwato kandi bagatwenga hewe wavuze yuko imvura igiye kugwa haraheze imyaka 100 sogokuru yambwiye yuko yakumvisa aha hejuru uvuga yuko imvura igiye kugwa none uracahondagura kuko ubwo rubaho nga hejuru kuki utobisubirako ariko yari Imana yiteguye kwemeza isezerano no gushitsa ubuvugishwa umuhanuzi wiwe yari yaratanze ibidasanzwe cyane Imana ishitsa isezerano kuri Nowa mu gihe abandi bari ko baratwenga Imana yiteguye nayo gukora amateka yo kwerekana abandi yo kwereka abandi no muri iki gihe yuko ishitsa ijambo ryayo ko byose n'ibitari by'ukuri kandi atakuyumvira kurimwo igumi ishitsa ijambo ryayo yatanze akaroro kuri uwo mutama yahondagura ubwato ku bantu nga muri Amerika muri iri joro mu isi yose cy'ubumenyi bwose icyo bavuga iki kiya canke igumishitse ijambo ryayo yari kirakora amateka kwari gukwe gukuhe umunsi umwe ikintu kidasanzwe cyarashitse hariya mu bugaragwa kandi cyari igisaka cyaka umuriro kandi umuhanuzi w'impunzi yari hariya mu bugaragwa yumvisijwe yumvise akamo ariko yararavye kandi abona ikintu kidasanzwe hejuru ku musozi imana yari ikigerageza kumuhamagarira kumera amagabo niko bimeze n'iki gihe
Same is it today.
Imana yariko iritegura gushitsa ijambo ryayo n'umuhanuzi wayo Aburahamu iti urubyaro rwawe ruzoba injyamukira mu gihugu kitari iciwabo nzobakurayo n'ukuboko kw'inkomezi kandi yari kurategura umuntu kuri icyo gikorwa nk'uko yari kurategura ubwato bw'ikibanza cy'umutekano kubazokwizera bose imana yadometse iki gisaka hanyuma Mose uwo mwungere yavuze ati ngira mpindukire gusa kugira ngo ndabe icyo kintu kidasanzwe icyo gisigura kandi maze kuzana Mose kuri icyo gisaka yavuganye nawe kwari ugukwe gukuhe hanyuma mu ikombe kwa Pilato igihe uyu mwungere yaterera inkoni hasi igaca ihinduka inzoka imana yariko irashitsa isezerano ryayo kuri Mose kwari ukwe gukwega ku kiyaga gipfuye igihe amafaransi ya farawo yatangara yose igihe yabona umuyaga uje uvuye mu ijuru ugaca utandukanya ikiyaga gitukura kuva iburyo kugeza ibubamfu hanyuma umugwi ukengerese wabaja utambuka bari ku gikorwa cy'Imana ujabuka uhumye byari biki Imana yashitse ijambo ryayo urupfu rwigiyeyo ihanga rizima rirajabuka kandi ihanga ryari ryarapfuye mu bya mpemu ryagerageje kuvyigana ricaridwibira mu mazi Imana yari kirashitse umuvugishwa kandi ikora mateka uko kwari ugukwegwa ku kiyaga gipfuye kwari ugukwe gukuhe umunsi wa kabiri nyuma y'ivyo ku musozi Sinai aho abantu bose bategetswe kuzana abagore babigihe basabwa koza impuzu zabo no kwiyeza kandi bakoranira iruhande y'umusozi aho umuntu yitwa Mose yavuze ko yahuriye n'Imana mu nkingi y'umuriro kandi Imana yari yabwiye Mose iti ngiye kumanuka mu bantu ngiye gushitsa ibyo nari narakubwiye n'uwo ndiwe ngiye kubereka ko ndi ryamana uko kwari gukwega Imana ishitsa ijambo ryayo kwari gukwega ukuwe umunsi umwe muri kahise aho igihugu cyari caribagiye Imana aho abantu bari barabaye ab'imigenzo kandi ataco banezwe aho abaherezi bakurikira ibintu bigezweho abahanuzi bavugishwa ibijyanye n'ubugombe bw'abaherezi kandi muri icyo gihe nk'uko bisanzwe bari bafise umuntu umwe biyumvira yuko ashikuza yavuga ku bagore bisiga amarangi n'ibindi byose yari umuntu w'akazeze kandi umutama yaraje abwira umwami ati nta n'urumero ugiye guhagarara ruzotonda kiretse ndaruhamagaye kandi turabona rero yuko yari inyegeje kandi yari yahungiye kuri ibyo yuko yari inyegeje ahantu hanaka ku mubugaragwa abari bamwegereye biyumviriye yuko nkumbure yari yarishwe n'inzara canke ko yari yarasangutse ariko yari yaragaburiwe neza kandi yara naronse n'amazi yo kunywa rero nguyu yaraje kandi avuga ati murabona yuko mfise ni kuhora hagize ubu namba mutarajijuka muze tuduge hejuru ku musozi kandi twerekane Imana yariyo kuko yari afise irindi yerekwa rivuye ku Mana yavuze ati mwihitiremo igicaniro kandi mucubake kandi muhitemo ibimasa kandi mubibage. Jewe ndubaka igicaniro cy'Uhoraho kandi ndashirako ibimasa nanje kuki wanje, kandi turaja gutanga ikimazi mwebwe nanje. Kandi rero Imana nyamana nija kwihishura, nta buryo na bumwe yari kubikora y'Uhoraho ataba yarabimubwiye. Mu nyuma yavuze ati, nakoze ibi ibi byose ku itegeko ryawe mwami. Ariko n'ukuhe gukwegwa hari habahereza amajanane bari hejuru ku gasozi n'umwami ari mu mukogote wiwe n'ibikoresho by'intambara byose n'abarinzi bamukikuje. Rero uyu mutama afise mu maso huzuye ubwoya bw'intama, ubwoya n'ubuhanzi mishati imugwa mu maso, urusato rw'intama yagwizingiriye ku mubiri wuzuye ubwoya. Yari hari afise inkoni mu kiganza kimwe n'ikarabo ry'amavuta mu kindi kiganza. Niwe imyaka itatu n'igice imbere yaho yari yavuze ati, nurume ntiruzotonda gushika ndaruhamagaye nkaruzana. Yafata ikibanza cy'Imana. Ni ibintu nk'ibyo, nk'imico n'ibintu n'ibyo bintu byose bavuga. Rero nguyu uwo mutama ashikuza ari hariya ku gasozi aduga nabo bantu bose kwari ugukwe gukuhe. Yari Imana yarigiye kwemeza yuko umuhanuzi wayo afise ukuri. Yari Imana yari ishitse ubuvugishwa. Imana yariko irakora amateka yayo gushitsa ijambo. Inyuma y'iyo myaka amajana hariho umuntu yasizwe n'iyo muhemu nyene kandi yaje ava mu bugaragwa adakorana n'idini na rimwe. Naho se yari umunyedini umuhereza ava mu rutonde runaka, ariko yaje ava mu bugaragwa yambaye urusato rw'intama agwizingiye k'imishatsi imwuzuye mu maso. Aho gusa n'uruvuzo yarirabura kwari ugukwe gukubwo muntu yakwega Yerusalemu yose na Yudaya yose. Bamwe basubira inyuma kandi bavuga bati, hariho umuntu w'umunyeshamba hariya ariko aragerageza kwemeza abantu mu mazi. Ninde yigeze yumva ikintu nk'icyo? Abandi bari bafize urusaku kandi bavuga bati, bategerezwa kuba ari Mesiya. Umwe muri bo yavuze ati, ashobora kuba ari umwe mu bahanuzi. Ntibari bazi cyo kwiyumvira, ariko cyari giki yari Imana yari kirashitsa Yesaya 40 yavuze iti, nguyu icyo yakoze mu minsi ya nyuma, ukuntu yorungitse umukozi wayo n'icyo yakoze. Rero tubona yuko amayinga make inyuma y'ibyo, uwo muntu yari yizeye cyane ubutumwa bwiwe gushika wavuga ati, muri mwebwe hahagaze umuntu simbereye kumwambura n'inkweto ziwe, azobabatiza na mpemu yera n'umuriro nk'uko nabatije mu mazi. Umunsi umwe umugabo asanzwe akiri muto afise nk'imyaka 30 yaraje kandi arabatizwa. Rero uwo mugabo yaza habaye gukwega kuvuye mu muhanunzi. Umuhanuzi yigenjeje ukuntu kutamenyerewe icyo gihe, ishengero ntiryabyihanganiye kwitegereza ukuntu uyu muhanuzi yigenza. Mu gihe yari ariko aravugana n'abaheretse hakurya y'uruzi bavuze bati, Imana yarubatse iki gicaniro, Imana yatubwiye gukora ibi. Mose n'umuhanuzi twizeye Mose, ikimazi ntikizigera kimuvanwaho. Ndashobora kumva Yohana asubiza ati, ntimwasomye mu byanditswe ibyo Daniyeli umuhanuzi yavuze ati, ikimazi gihoraho kizovanwaho? Kandi icyo gihe cyashyitse. Ntimwasomye ibyo Yesaya yavuze mu gice cya 40 ejo ry'usemerera mu bugaragwa, nimutegure inzira y'Uhoraho. Ari ubuvugishwa bubiri buri kuri jewe. Kandi ikindi kintu, ntimwamenye umuhanuzi wacu warahize imyaka 400 Marakaho yavuze mu gice cya 3 kandi avuga ati, umve ngira ntiminteguza yanje indoranirize inzira imbere yanje. Ntimuzi yuko ibi bishitswa ubuvugishwa ubuvugisha bwari ko burashitswa? Kandi nko muri icyo gihe umuhanuzi yarahindukiye kandi avuga ati, nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Rero n'ukuhe gukwegwa byahindutse biva mu muhanuzi bijya mu muvugishwa bwiwe. Rero murabe ibigiye kuba, hano haje umugabo asanzwe atazwi n'umuntu n'umwe. Umuhungu w'umubaji aza yinjira mu mazi. Mu gihe Yohana umuhanuzi ahambaye yavuze ati, nkeneye kubatizwa nawe kuki uje kuri jewe, yavuze ati, bikunde bimere uko, ariko nk'umuhanuzi n'ijambo biradukwiye gushitsa kugororoka kose. Rero yaratahuye yuko iki kimaze gitegerezwa kozwa imbere yuko gitangwa, aca aramubatiza. ubu hariho ukundi gukwegwa kwabaye ivuye mu mazi. Uyu muhanuzi yari yarabaye umwizigirwa cyane mu gutangaza igihe kiwe n'umwanya. Yari yarangamije hejuru kandi abona ijuru ryuguruye. Yabonye muhemu w'Imana nk'inuma amanuka kuri we, hanyuma ijwi rivuga riti ngo uyu mwana wanjye nkunda akampimbara. Imana yari kiragaragaza ubutumwa bw'umuhanuzi bwari ko burahamagarira abantu kumera amagabo kuri Yorodani. Mwene data umwe yararirimbye haraheze igihe canke yibaza yuko ariko araririmba ati ku dusozi twa kure hari umusaraba ushaje uhanda n'ukuwe gukwegwa kuri ku musozi w'i Karuvari. Iyo mu gihe tubona isi y'abasenga yamushiriye ku iteka kandi ubutegetsi bw'amaroma bwamuciriye urubanza rwo gupfa, kandi hano yari amanitse hagati y'inkozi zibi yishwe n'inyota amaraso atemba ava mu mubiri wiwe. Hariya yari amanitse asemerera ati mana yanje, mana yanje, ni igiki kikumebesheje? Kandi abanyedini bari bahagaze hariya babiraba batazi na gatoya yuko ubuvugishwa bwo mu isezerano rya kera bwari ko burakorekaho nyene i Karuvari icyo gihe. Dawidi ubwiwe yaranditse yakoze yagiye muri mpwemu nk'abantuzi bose yakoze nk'ahari we. Dawidi yarasemereye muri Zaburi ya 22 ati mana yanje, mana yanje, ni igiki kikumebesheje? Amagufa yanje yose arandaba, batoboye ibiganza byanje n'ibirenge byanje. Dawidi yavuga nk'aho yari we, kandi ntiyari Dawidi, yari Kristo muri Dawidi. Kandi ngubu buvugishwa nyene bwatanzwe n'abahanuzi bose batandukanye bwari ko burashyitswa ku musozi Karuvariyo. Ni ukuwe gukwega kwari ku musozi Karuvari Imana ishyitse ijambo ryayo. Ukundi gukwega kwari ku musozi hari ku musozi wa Pentekote, igihe bose bari hariya mu munsi mukuru w'idini biyumvira yuko bari bakuye abo bose bashikuza. Hari haheze iminsi 10 batumva ibyabo, uno nyene nk'umuzinga w'inzuki basohotse bava mu nzu yo hejuru birukangira mu ibarabara basemerera kandi babandanya. Ibyo ni ibiki? Ibyo bisigura ko abo bantu bose baraborewe. Itegereze kandi umuhanuzi yari ahagaze muri bo nk'uko urutonde rw'abahanuzi bwotegerejwe kumera, kandi yavuze ati yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi mwumvirize amajambo yanjye. Aba ntibaborewe nk'uko mubyiyumvira, ariko ibi ntibyavuzwe n'Uhoraho biciye muri Yoweri wavugishwa n'Imana ati bizoba mu minsi y'iherezo aho nzosuka muhemu wanjye ku bari n'umubiri bose, uko kwari ugukwegwa. Abanyedini bamaze kubamba umuje nama w'ubugingo n'ibindi byose, ntibari bwabone isezerano ry'ukuza kwa muhemu yera. Ugukwegwa uyu ninde? Bibisiguriki aba bantu bafisiye ngorane? Yo mana we, nico kimwe muri iki gihe turaja gusimba byinshi muri ibi bikurikira ngo tuje muri iki gihe. Ibintu ni bimwe uyu munsi, ibintu bimwe biriko birashika, ikibazo kimwe kirabajijwe ni iki? Ubu busiriganya bwose ni murabe hirya no hino mu ibarabara, imodoka zavuye Michigan zijya Florida, ziva Maine zijya California. Iki gitondo aho nari ntwaye imodoka nsohotse canke neza na neza ku muhingamo, twari tumanutse mu ibarabara umugore wanje nanje twari ko turaraba imparati z'imodoka. Niyo ntiyumviriye kuri iki cigwa, ibi bisobanura iki? Neza nk'uko byavuzwe hari umubyimba n'inkukuma zizokuranira. Nabwiye umugore wanje nti mukunzi uribuka ijoro riheze aho nabwirizwa gusezera ku kintu cyose nakunda cyo mu isi, hanyuma nkajya mu ngendo z'ubutumwa gutangura ikintu Imana yari yambwiye gukora? wararirimbye irya ndirimbo yo bazoza bavuye iburasirazuba no mu burengerazuba bavuye mu bihugu bya kure kugira ngo umunsi mukuru hamwe n'umwami wacu usanganira nk'abashyitsi biwe esinge n'izo ngenzi zihezagiye zihweza mu maso hiwe hera hasayangana n'urukundo ruva ku mana abahezagiwe basangira ubuntu bwiwe nk'amabuye y'agaciro ku gitsibo ciwe bazoyasangira uku niko gukwegwa kumeza urubuto rw'imana rwaratoranijwe rudashobora gukora ikindi kintu na kimwe atari kubikurikira bisigura byinshi kuruta ubuzima kuri twebwe twari ubuzima bwacu ariko ntutware ibi ni ugukwega ukuhe imana nk'uko byama iri kwirashitsa ijambo ryayo iri kwirashitsa kandi ijambo rya zekariya nk'umuhanuzi zekariya aho nasomye umurongo w'icyenda mu kanya gaheze igihe yesu yinjira mu rungoro ariko aragenda cyangwa yinjira i yerusalemu ariko aragenda ku ndogoba ntoyi yera ubuvugishwa bwa zekariya yari yavuze bwari bushyitse ubu nezererwa cyane yemwe bakobwa b'i siyoni sesereza impundu yemwe bakobwa b'i yerusalemu raba umwami wanyu araje kuri mwebwe aragororotse kandi afise agakiza aratekereje kandi agendera ku ndogoba no ku mukangara w'indogoba uku niko gukwega kwari yerusalemu mu cyicaro gikuru cy'amadini ubu turabona ibigiye gushyika ku munsi wa nyuma reka gusa tuzingurure impapuro nkeya muri zekariya hanyuma turabe icyo yabivuze ko reka tubihindukirize noneho ku minsi ya nyuma aho hari mu gihe cyo hagati reka duhindukirize ubu ku minsi ya nyuma kandi duhindukirize zekariya igice cya 14 kandi dutangure ku murongo wa 4 kandi mwumvirize kandi tugiye gusoma igice cy'ibyanditswe hafi 90 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku 9 mwumvirize neza kandi bivugishwa kukuza kwiwe ku munsi wa nyuma mwumvirize neza ubu ibi ni ko warahagize ni ibyanditswe zekariya 14 mwibuke zekariya 9 havuga iki kandi ntibabimenye ubu bimeze gute uyu munsi zekariya 14 kane havuga ukuza kwiwe kuri uwo munsi azohagarika ibirenge ku musozi Elayono kandi wereke i Yerusalemu ahera iburasirazuba ku musozi Elayono hazotemukamo kubiri uhereye ahera iburasirazuba ugashyitsa ahera iburengerazuba uzocikamo uruhomoka runiniya igihimba cy'uwo musozi kizokumira iburaruko ikindi cumira ibumanuko muzohunga muce mu ruhomoka rwo mu misozi kuko uruhomoka rwo muri iyo misozi ruzoshika no kuri Azeri mbere muzohunga nk'uko mwahunze hamwe isi ya rigita ku ngoma ya Uziya umwami w'Ubuyuda iyindi nyamugigimizo camwe ibikise namba ushaka kuraba icyanditswe hano raba muri uyu murongo wa 5 haravuga ko gusaduka k'umusozi wa Elayono bivuye ku nyamugigima kandi bivyemezwa na Yesaya 29 ku murongo wa 6 hamwe n'ibyahishuwe Yohana 16 ku murongo w'9 neza na neza ibi ni biki uwo muhanuzi nyene yavuze kukuza kuyo kwa mbere yabonye kuza kuyo kwa kabiri nitegereze nk'uko mu minsi ya nyamugigima murabinzi nyamugigima ziko zirakora iki murabona ubuvugishwa bwabyo bitaraba kandi uhoraho imana yanyu azoza azananye n'abera bose kandi uwo munsi hariya ntihazoba hari umuco utamanzuye ntihazoba n'ikibunda ariko uzoba ari umunsi umwe rudende uzwi n'uhoraho atari umurongo ntube nijoro ariko hageze mu kagoroba hazoba umucyo ewe mana hazobaho umucyo nko mu gihe cyo ku kagoroba umuhanuzi umwe nyene kandi abantu ni impumyi ni ugukwega ni ukuhe Eka dusome iyindi mirongo mikeya. Kandi kuri uwo munsi amazi y'ubugingo azova i Yerusalemu amazi amwe azotembera mu kiyaga cy'iburasirazuba ayandi mu kiyaga cy'iburengerazuba muri icyo mu mvura bizoba bityo ubutumwa bwiza burabandanya ku Bayuda no mu bantu bo mu mahanga kandi Uhoraho azoba umwami aganze isi yose kuri uwo munsi hazoba umwami umwe gusa n'izina ryiwe rimwe hazobaho umuco nko mu gihe cyo ku kagoro
ukuri
inzira y'ubwiza muzoyibona tankeka mu nzira y'amazi hari umuco uyu munsi abahambwe mu izina ry'agaciro rya Yesu abakiri bato n'abakuze nimwihana ibyaha byanyu byose hemu yera zo kwinjira atankeka ku mugoroba umuco waje uko niko biri Imana na Kristo n'umwe murabona uturi amahanga ariko arasenyuka Isirayeli iriko irikangura bimenyetse abavugishwa bacu ba mbere iyo nyamugigima ku bantu bo mu mahanga mu gihe cya nyuma iminsi y'amahanga iraharuye buzuye ubwoba nimugaruke ku banyu mwebwe abasanzaye mwebwe mwirukanywe kandi n'ayo masandugu y'isezerano batwaye kuri iyo mikogote mishasha nimuvaho imbere y'uko urupfu rubakubita Imana yarabyemeje bizogenda uko reka tuzingurure mu kindi cyanditswe mu isezerano rya kera Maraki cyo cya kane hanyuma dusome icyo gice gitoya cya kane Ehera umunsi uraje wakankitanure kandi abibone bose n'izo nkozi z'ibibi zose bazoba nk'ibishingwe rero abisi ni Maraki gatatu kwarukuza kwa mbere ubu hanukuza gukurikira ni muhinga Scott Field hano sinemera ibyo yanditse ku rupapuro hasi ariko hano yarabitondetse neza igikorwa cya Yohana muri Maraki gatatu kandi kugaruka kwa kabiri kwa Kristo na Eliya integuza n'ibyo abibone bose bazotongogwa ni kuhoraho nyine ngabagize nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana mu rudashira uri hehe none ariko mwe habubaha izina ryanje izina ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ukiza mu baba bayayo maze muzosohoka miki na matavu nk'inyana zivuye mu ruhongore kandi muzosiribanga abanyakibi bazoba umunyota munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzoshinga ntikuhoraho nyine ngabagize nimwibuke ibyagezwe by'umusabyi wanjye Mose amabwirizwa n'ibyashinzwe ibyo namugerereye i Horebu kuba ibyo kuganza abisirayeli bose nguko kuza kwa Eliya umwe nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje icyanditswe cya nyuma cy'isezerano rya kera nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje uwo munsi w'uhoraho uhambaye kandi uteye ubwo butarashika rero ntiyashobora kuba ari Yohana oya murabona isi ntiyaturiwe kandi abagororotsi ntibarasibanga abanyakibi murabona oya oya uwo munsi w'uhoraho uhambaye kandi uteye ubwo butarashika uwo niwe gisanganya zosanganya imitima ya base n'iy'abana kugira ngo noye kuzoza ngatera isi umuvumo murabe uko gutomora kwa muhemu yera yuko adashobora kuburuzazane muri uko kuza kwa Eliya kabiri Maraki gatatu bavuga ati umve ngira ntumi integuza imbere yanjye ndoranirize inzira imbere yanjye Yesu baramubajije ibyerekeye Yohana avuga ati namba mushobora kubyakira uyu niwo muhanuzi yavuga ko ati nzobarungikira integuza yanjye ndoranirize inzira imbere yanjye ngo ni Eliya yategerezwa kuza Maraki gatatu murabe ingene ibyanditswe bitomora rwose rari cyo ibi byerekana abashaka kwizera abashaka kubona nibuke Yesu yahagarikiye hagati mu cyanditse kuko igihe cyaka kumenya abantu umwaka wo kwemeregwamo n'uhoraho no guta no gutubika imiti imimenetse kandi yahagarika si ugucira urubanza abanyamahanga acutsa ku kugaruka kwe kwa kabiri ni muraba iki gicanditswe hano ki bangabanganywe n'ivyo kandi we Eliya azosanganya imitima yabase n'iyabana rero tuko turabyumva ivyerekeye Maraki kane ntubyitiranye cya nke Maraki gatatu Yohana Eliya yaje mu minsi y'imbere y'ukuza kwa mbere kwa Kristo yahindukirije imitima y'abasogokuru ku butumwa bw'abana ubutumwa bushasha ubu ni murabe ni imitima y'abana ku yabase muri uku kugaruka kwa kabiri mu minsi ya nyuma ahindukiriza ku kwizera kw'intumwa ubugira kandi mbega murabona ingene ibyanditswe bitobekeranijwe bihebuje iryo ryari iherezo ry'isezerano rya kera isezerano rya kera rero turabona ko hari umuco mu gihe cyo kukagoroba mbega ni ikinya agashori shori umusozi w'agashori shori k'igiti nk'uko nabivuze muri iki gitondo twaciye mu madini si mu giti cy'umucungwe nk'icyo navuze muri iki gitondo ariko twaronse impeparimaunts indimu ubwoko bwose bw'ibintu bidasa na gato n'ibyo ku itanguriro ariko hanyuma ntimubibohombe biraje nyuma yaho amadini yose azoba yarangije ibyayo mu gutangura ntiyari afise umuco hazoba umunsi udashobora kwita umurango cyangwa ijoro mbega bariko barakora iki mbega bariko barakora iki mbega indimu ikora iki ku giti cy'umucungwe ifata ubuzima bw'inkomoko bw'umucungwe buri ko buraduga ikabwonona ikabucisha mu ndimu uko niko amadini yagize ijambo ry'imana ijambo ry'imana barititurisha imigenzo yabo uko niko mpuye mu mwami agize bamye indimu pampere munsi ntibamye imicungwe none mbega umuhanuzi yavuze iki icyo kimwe nk'uko gisomwa cyacu cyo mu ijoro cyavuze kiti nezerwa imwe bakobwa ba Yerusalemu semerera bakobwa b'isiyoni kuko umwami wanyu aje kuri mwebwe atekereje agendera ku ndogobe imbere ni nk'ukumukangara nyana y'indogobe mumenye yuko uyu muhanuzi nyine yavuze ati hazoza igihe cyo kwera izuba ryarungiswe mu isi ngo geze icyama ni kuki kitashoboye kwera nta cyama kirimo cyo kwera ariko ubugingo buguma bubandanya bwaduze buca mu ipemparimusi buba umucungwe busanga bwabaye idini bwari pamperemunsi burabandanya ubugira kandi buba noneho indimu burabandanya ubugira kandi buhinduka ikindi kintu kindi mu nyuma mu bushorishori bw'igiti hahinduka icyamwa bita tangero nacyo ni igice cy'umucungwe ni igice cy'indimu ubwoko buvanze ikintu cyoronekaye cavuye mu kononekara kiba kuri icyo giti nyene igishishwa cyojimije n'abatoranijwe gisa n'umucungwa ariko atari cyo ariko hazoba umuco igihe bukuriye hirya n'idini igihe buzogenda hirya y'idini igihe buzuye mu idini rya kera burashurika amashurwe ubugira kandi uzokwama imicungwe nk'uko bwari buri gihe bwaja mu ivu niko hazoba umuco mbega ukuntu gukwega ki mbega ni igiki cyashitse kunengesera ku ijambo ry'imana hari ibyabona bibiri byo mu isezerano rya kera ko ibi byoshitse reka dufate yohana 14 ku murongo wa 12 mu isezerano rishasha uko yesu yavuze unyizere uko jewe nkora azobikora kandi muri luka 17 umurongo wa 22 gushika kuri 30 uko yavuze nk'uko byari mu minsi ya lote imbere y'uko sodomu yaturigwa niko bizoba kugaruka k'umwana w'umuntu kujya munsi umwana w'umuntu azohishurirwa ko yo raba gusa ibyanditswe umwana w'umuntu yesu kristo wa wundi nyene juno munsi n'ibihe bidashira yaca mu madini yakuze gushika mu bushorishori bw'igiti mbega yavuze ngo iki muri yohana 14 cyangwa 15 ishami ryose ryo muri jewe ritama rizocibwa kandi bariterere mu muriro hanyuma rishe ariko ishami ryose ryama rizoturigwa hazoba imvura yo mu bihe byose imvura y'agatasi yirushana mu minsi ya nyuma kuri uwo munsi gwi mutoya wazanyewe nawe kuri uwo mukangara w'indogoba utekereje kandi uciye bugufi canke idini usemerera uti hashemagizwe umwami aje mu izina ry'uhoraho mbega hari ikintu uyu munsi ni igiki gikwega kuri uwo musozi ntihaciye igihe kinini nari mpagaze hejuru havuga ubutumwa muhemu yera yavuze ati hazo umunsi aho bazoshinga imambo imbere y'inzu yawe bazokugurura irembo ryawe ku bw'ibyo byo uzorizunguruka ntushavure nabonyere irembo ryawe rirandutse kandi bari ryamitse ku musozi nabonye ujya musozi imbere yanjye wimbweho simbaho n'ibintu birambitse hari yaho ikintu kinaka cari cifyonyoye yavuze nararabye kandi hari umuriki mutoya yagihari yaraduga iryo rembo yakoze ibi navuze ni kuki utabimbwiye yambwiye nabi kandi nshanegerezwa kumukubita kandi igihe yabikora navuze nti sinasubiriye gukora ibikuvaho naviriye ku rubuga ariko nshaka gusa kukumenya nca ndamukubita rimwe kandi igihe namukubita hasi naramuyoye ubugira kandi nongera ndamukubita hasi ubugira kandi ndamuyora inshuro zitatu cyangwa zine hanyuma ndamukubita umugere ndamuterera hirya y'umusozi ku bw'ibyo rero nagiye hirya hariya kandi ndavuga nti ibyo si byiza rero naramuhagurukije ndamukora mu minwe ndavuga nti sindagushavuriye ariko gusa nshaka umenye ko udashobora ku mvugisha nk'uko nuko rero igihe nahindukira nkagaruka mwemu yera yari ahagaze ku irembo arambwira ati ubu wirinde ibi igihe bazotera iyo mambo uzohindukira ugende werekereza uburaruko iki gitabo nicyo kintu cyonyine nkeneye iki gitabo ni ibifungurwa byiza inzira inyereka ingene nashobora kurengana amagorwa yanjye amen kandi iki gitabo n'ijambo kandi iryo jambo ni imana ntiwitwararika amagorwa yawe kizokubwira ibyo ukora haciye imyaka itatu numvise umwe mu bagenzi banje upima ibisagara aba ku rundi ruhande rw'ibarabara uvuye iwanje ariko arashinga imambo naragiye hanze hariya kandi ndavuga nti habaye ikigamuye umwana w'umushinga ntaye kingi umugenzi wanjye yavuze ati bire agiye kwagura n'ibarabara murabyibuka mwese navuze nti gishobora kuba igitarugwa nari nabwiye mwene Dawudi navuze nti gumya itongo ryawe nkumbure kijya gitarugwa kizoca hano ikintu kinaka inzira yari yabomowe amatafari amabuye yandagaye hose ku bw'ivu aravuga navuze nti gumya itongo ryawe rero igihe umushinga ntaye kingi yarambwiye ibyari bigiye gushika narinjiye mbwira umugore wanje yari yicaye hajya nti mukunzi wanje hari ikintu kinaka cyanditse icyerekeye ko niko haragize ahantu hanaka ndinjira mfata igitabo cyanje ndakirabamo kandi havuga ati hazoshika imyaka umunani nyuma yaho rero igihe nakiraba navuze nti ubu ni iki ni igihe mukunzi wanje dutegerezwa kujya mu burengero iminsi ibiri nyuma y'ibyo nari mpagaze mu cyumba mu gihe cy'isaha zine z'igitondo ninjira muri mpuhemu w'imana nabonye ujya mu rugo mutoya w'inuma uri kuragaruka narabye izo nyoni ntoya murabyibuka ibyo nabonye abamarayika indwi mu ishusho ya piramide baza abanyaruka kuri je bavuga bati erekeza iburengero Jay Tackson uzoba ku birometero 64 mu buraruko bushyira ubuseruko kandi uzoba uri kurikura ko ibimata cyangwa ibifashe niko byitwa hariya ku mpuzu zawe mwene data Fred Sofman yicaye hariya ariko arandaba neza ubu niho yari ari icyo gitondo nari nabyibagiye navuze nti hazoba uguturika kuzomera nka nyamugigima kuzozitimisha ikintu cyose cyo mu gihugu simbona ingene umuntu ashobora kurokoka kuri icyo naragize ubwoba nahagaze Phoenix mwene abariko barumviritse iri joro muri ibyabona byanje navuze ubutumwa abashinga nawe ni igihe ki turihe nagiye mu burengero benshi muri mwebwe hano murafise iyo bande benshi muri mwebwe hano mwarumvise bivugwa umwaka cyangwa urenga imbere y'uko biba nagiye mu burengero nibaza ibigiye gushika umunsi umwe naronse umuhamagaro uvuye ku mwami nabwiye umupfasoni wanjye navuze nti mukunzi wanjye umenga igikorwa cyanjye cyaheze sindabizi navuze nti imana umengo yarahejeje nanjye ubwo rero ngiye gutaha imuhira genda ugumane na Billy utware abana imana izobafasha uko biri kose genda ubehuru mwizigirwa ku Mana urabe ko abana baheza amashure ubarere ubereka Imana. Yavuze ati B ntuzi kwibyo ari ukuri? Navuze nti oya, ariko nta muntu yo rukoka kuri ibyo. Igitondo kimwe umwami arambyura ambwira ati genda hariya mu gihomoka Sabino, nafashe urupapuro na Bibiliya yanjye. Umupfasoni wanjye yavuze ati ugiye he? Navuze ni sinzi, ndakubariya ninagaruka. Nagiye mu gihomoka ndaduga gushikaho inkuma ziguruka impande n'impande, nariko ndaraba impongo zihagaze hariya, ndapfukama ngo senge kandi ntariko ibiganza. Rero inkota iza mu kiganza cyanjye, ndaba hirya no hino, nariyumviriye nti iki ni igiki? Siniyumviriyemo. Ngiyi iyo nkota mu kiganza cyanjye y'umutari imurika ikayangana ku zuba. Navuze nti nta bantu bari ku birometero byinshi uhereye ahandi muri iki gihomoka, none yoshoboye kuziva hehe? Numvise ijwi rivuga riti ni inkota y'umwami. Navuze nti umwami uwo ari we wese ashyira hejuru umuntu akoresheje inkota. We ijwi aragaruka avuga ati si inkota y'umwami, ariko ya nkota y'umwami, ijambo ry'umwami. Yavuze ati ntugire ubwoba, ni kwa gukwegwa kwa gatatu gusa, ni igishingiri ntaye igikorwa cyawe. Nari nagiye guhiga n'umugenzi ntazi kigiye gushika, hanyuma umuntu kanaka arampamagara yanebagura ku byerekeye ryafatwa y'umumarayika umwami wari yifashe. Nategereza ku gihe Houston ku byerekeye umwana wiwe, kuko yaragiye mu murongo w'abaciriwe ubwo gupfa, kandi yaragiye kwicwa mu minsi mike. Ya rero ansanga hariya, hanyuma mfumbatisha amaboko yiwe avuga ati yumvire umuntu yene na bene baguye aje gukiza umuhungu wanje w'ikinege. Ishyirahamwe rya kiremwa muntu ryarampaye agashimwe bita Oscar canke uko mushaka kukita kose, kuko nakijije ubuzima. Rero twasubiye inyuma, naduze hejuru ku musozi guhiga hariya mwene Data Fred na jewe w'igitondo kimwe. Narasohotse kandi nari maze gufata nk'iminota canke ikimito canje, kandi ndaraba nca mbona ahantu bagiye. Ndavuga nti mwene Data Fred duga kurujya musozi kare mu gitondo, bo ni ubucagucagu nanje nduzi urya wundi, sinja kuraba irya ngurube yo mu ishyamba sindayica, ariko nizazana ni inzira ujya mu kuku ndarasa imbere yazo maze zisubira inyuma. Mwene Data Fred yagiye hariya kandi nta ngurube zo mu ishyamba zariyo. Anzungagiriza ukuboko nanje ndamubona manuka muri mu gihomoka mu binogo binini cyane, izuba ryari ko neza na neza riraseruka. Nazungurutse urindi ruhande rujya musozi niyumvira ikintu na kimwe cyerekeye ubuvugishwa. Ndicara ndindiriye nduhutse, nariyumviriye nti mbega ni ibiki byashyitse byashikiye izo ngurube zo mu ishyamba? Nari nicaye nk'uko abandi bahiga murabizi banyuranije amaguru. Narabye kuguru kw'ipantaro yanje kandi hari kwibimata, ndayikurako kandi navuze nti ni igitangaza. Handi nko ku birometero 64 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Tucson, hariya hari umuhungu wanje muto wa Yosefu yicaye hari yarindiriye, kandi ntanguye kuraba mbona ubusho bw'ingurube zo mu ishyamba buje nko ku metero 914 yanje ku musozi. Nterera ibimata hasi ndavuga nti ndaja kuzifata, ndagenda mpamagara mwene Data Fred kandi ndamanika ngaha urupapuro ku giti cyitwa bita Octilo hano kugira ngo menye inzira ncamwo, hanyuma nje kurondera mwene Data Fred. Rero ntangura kuduga ujya musozi niruka gose ko nshoboye kurundi ruhande, ubwo nyene niyumviriye ko umuntu kanaka asha andashe. Sinari bwigere numva guturika nk'uko kwanyiganga iki gihugu cyose, kandi igihe byaba hari hahagaze imbere yanjye abamarayika indwi mu mugwi umwe. Nahuye na mwene Data Fred n'abandi nyuma y'umwanya muto, yavuze ati byari biki? Navuze nti byari ibyo. Ugiye gukora iki? Gusubira imuhira, kuko niko warahagize ajya amabanga yanyegejwe muri biriya iyo myaka yose, ayo madini n'ikintu cyose Imana igiye kugurura ayo mabanga indwi iyo mu bimatanishije urushashara indwi. Habaye ujye muzingi wa duzo ku isi usa n'igipfungu kiyijigiye wakore uko wari uduze rwose hejuru mu isozi utangura kuzunguruka mu mpande zo mu burengera aho wavuye ubumenyi bwarawutoye inyuma y'umwanya mutoya nk'ibirometero 48 mu maduga n'ibirometero 40 mu bwaguke nk'umuzingi wa piramide by'ukuri kandi undi munsi nari mpagaze hariya mpindukirize iyo foto ku ruhande rw'iburyo rero hari Yesu nk'uko yari mu bihendo by'icengero yambaye inkofero y'umushatsi yerekana ubumana murengeye ni Alpha na Omega we ni wa mbere kandi ni wa nyuma ni umucamanza mukuru w'ibihe byose ahagaze hariya ashingira nta ubutumwa bw'iki gihe kandi haza umuco mu gihe cyo kukagoroba mbega byari byerekeye iki byari biki naragiye mu burengero hejuru y'urya musozi nyine nciye hejuru hamwe na Bankswood hariya yavuze ati terera ibuye hejuru ubwira umushinga nawe w'uduti niko urahagize urabona ubwiza bw'Imana umunsi ukurikiranye n'icyo hariya agashushuru karamanuka karandura imisozi amabuye aca ubushorishori bw'ibiti nka santimetero 90 cyangwa 120 hejuru y'umutwe wanjye habaye guturika gutatu guhambaye na bene data biruka bagana iyo ndi bari nk'abantu 15 bahagaze hariya bavuga butumwa n'abandi bandi byari biki yavuze ati byari biki navuze ndi urubanza rurakubise ku ruhande rw'uburengero Hatsi iminsi ibiri nyuma y'ibyo nyamugigima yahatswe kudwiza Alaska yose mbega ujya muco ku musozi Sunset w'i Coronado Forest i Arizona niki mbega niki iki kintu gice gitangaza cyabereye hariya hejuru cyatumye abantu bava n'imodoka mu buseruko baza mu burengero gutora ajya mabuye yaguye aho yakubise kandi rimwe byose muri ayo mabuye muri iryo buye byose byasituwe rifise imfuruka zitatu batatu muri umwe bayashize ku mabiro bayashyira hejuru y'impapuro mu gihugu cyose mbega ni iki kintu cy'igitangaza cyabaye hejuru y'umusozi Sunset muri Colorado Forest Union Jackson uriko uranyumviriza muri ibuka indoto yagize nasigubuye kwerekeza igizuba rirengera kandi ibi byashitse ku musozi Sunset hari mu gihe cy'umugoroba igihe cy'ikirengazuba butumwa bwo ku kirengazuba bwo ku iherezo ya kahise cyangwa ku iherezo nibuvugishwa bushikijwe kandi mu gihe cyo kukagoroba hazo umuco ku musozi Sunset w'i Colorado Forest ku birometero 64 mu buraruko bwa Tucson patikarata urabe ko atari hajya ku gasongero ka Sunset aho niho neza na neza byashitse sinari nigeze ndabimenya gushika kuri urya munsi wundi ikintu cyose icyo ntikizigera gipfa kiguma cyishura ubwacu kuva icyo kintu cyose gishika gushika ku ifoto ya Yesu ahagaze aturaba n'ubu neza na neza ku musozi Sunset n'umuco w'izuba urarenga umuco wo kukagoroba waraje Imana yigaragariza ubwayo mbega ni cyatanke k'Imana na Kristo n'umwe yera ni bangahe bayibonye ingofero y'umushatsi yambaye nk'uko twabibonye mu byacu ya rimwe murabona ubumana burengeye ubutware buhebuje ntarindijwe ntarindi Imana nta kindi kintu muri we haba ukunengezera ku Imana n'uburyo bw'umubiri abamarayika ubwabo bari ingofero y'umushatsi muri we amen ni igiki cyashyitse ku musozi Sunset Imana yatangaje ijambo ryayo nicyo gituma hari ubwo rwamugose murabe ni Imana ishyitse ijambo ryayo yasezeranye ibumbira kandi mu byahishuriwe Yohana 10:1 gushyitsa ku murongo ndwi kandi mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi ahazobagira avugiriza inzamba niho ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe ibanga ryanyigejwe ryo mu byahishuriwe Yohana 10:1 gushyitsa kumurongo windwe ubutumwa bwa nyuma ku gihe cya nyuma cy'ishengero bushitse neza na neza muri iki gihe uwera ruka 17 ku murongo wa 30 umunsi umwana w'umuntu azohicurirwa ko kuko hazokwaduka bigira bavugishwa n'Imana n'abigira Kristo bagakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka abantu baracari mu ruzazane kandi mu bisanzwe ishengero riri gusa nko mu ruzazane kandi ubumenyi hose taksoni baracandika inkuru ntono kandi bakazishira mu bimenyesha makuru hari inyuma kure rwose hejuru umusozi Lamon kujya makamera maniniya ntizashoboye kubona icyo kiduga kiva aho twari duhagaze ce yura kijya mu burengero byerekana ko igihe cyaheze ntigishobora kubandanya ariko ni ahantu hatoya hariya ni ku nkengera y'uburengero urubanza rwakubise gusa aho hose cyagiye hejuru hariya gica fonexi no kubandanya gushika i Prescott no mu misozi gushika ku nkengera yo mu burengero neza na neza mbega cyagiye hejuru hariya gushika i Alaska kandi kiraturagara kubandanya uko kandi aho barindibire abo barindibire n'abandi bose bitaxon baracabaza ubushakashatsi bw'ubumenyi bugerageza gutora ibyari byo hejuru rwose hadashobora gushika igipfungu gwiringu canke ikintu cyose hari ya mbega ni igiki cyabikoze mbega kiri hehe abo bazazanishijwe n'umuco w'insigabwenge umanitse hejuru mu kirere nk'uko byari gihe abanyabwenge b'inyenyeri baza gukurikira inyenyeri bavuga bati umwami w'abayuda yavukiye hehe mbega byareke imana ishyitse ijambo ryayo n'inyenyeri zova kuri Yakobo kandi imana yo mu ijuru yarasezeranye ko mu gihe cyo kumugoroba tuzoshobora kuronka umuco wo kukagoroba haci imyaka itatu iri banga ryari ubuvugishwa ni igihe kigamushingana ariko ubu ni kahise byarasezerano rahise ni igihe nkamushinganaye kandi uko gukwegwa ni ukuha imana ishigije ijambo ryayo ni wa wundi nyene jo no munsi ni bihe bidashira reka dusenge mana mukunzi
I have helped the people.
Nafatiye abantu umwanya munini gose kurusha uwo nari nateguye. Ndasenze mana icyo kintu kinaka cyavuzwe cyanke cyakozwe gitume abantu aho bari hose batahura kandi mukubona no gutahura bashobore kwizera ko Kristo uri ukuri kandi ko ayo majambo ariko arashingira intahire ari gishinga na ishiri ijambo ritunganye kandi shigikijwe mu gihe cyaryo ubu umwami Yesu kubw'amajambo yawe ubwawe wavuze ko isi ishobora kuba iri mu gihe cya Sodomu turazi ibyo turashobora kuyiraba kandi wavuze ko kuri uwo munsi nk'uko byari muri Sodomu hari intumwa zitatu zatumwe mu isi y'abanyamahanga n'abaheburayo kandi umwe muri bo yari Imana ubwayo umwana w'umuntu yishura ubwiwe mu ishusho y'umuntu kandi akora igitangaza mu kubwira Aburahamu icyo Sara yari kwarakora nyuma yiwe mu ihema wavuze ko byose ubiriye kuba ubugira kandi igisi yoba imeze nka Sodomu kandi niho tugeze mwami ubundi buvugishwa bwemeza ikintu nk'icyo cyo kurungika Eliya mu minsi ya nyuma impemu ya Eliya ku isi kugira ngo azane imitima yabatse canke abana basubire kuri baze kandi ndasenga mana ngo iki gihe uje kugaragaza ijambo ryawe yuko uri wa wundi ejo uyu munsi no mu bihe bidashira bikore data bose ni gwawe ndasenga ngo uje gutanga imihezagiro kandi wemeze ibyavuzwe ku bw'icubaro cy'imana mu izina rya Yesu Kristo amen kuvuga ijambo ni umuntu kwemeza ijambo ni imana kuvuga ikintu kimwe ni kimwe ko imana ikora ni ikindi kintu imana ntikeneye umusobanuzi n'umwe yitangira isobanuro yayo bwayo ubu twegereje kugira ngo umurongo w'amasengesho gusengera abagwayi imana ibishatse kandi tuzi yuko atamuntu numwe atamugabo atamugore atakiremwa muntu atamumarayika ashobora kukiza kuko Imana kubikora yarabiteguye ikintu cyonyine usabwa gukora no kwizera ukabyakira nta muntu nta mumarayika nta kintu na kimwe nta n'Imana ubwayo bishobora kuguharira ibyaha byawe byaramaze gukogwa Yesu yarabikoze ku musaraba ariko ntibizokwigera biguteza imbere cyangwa ikintu na kimwe cyangwa ngo bikugirire ikimazi na kimwe gushitsaho ibyakiriye murabona ikintu cyonyine gishobora gukogwa ni ibyagezo byatanzwe n'Imana kubizera ngo barambike ibiganza ku bagwaye ibyo bagiye babikora mu bihe byose mu mibyuro kandi babyise ngo Imana Aburahamu yabonye ibimenyetso byinshi ariko bashyitsigiye aho yabona ikimenyetso kiwe cya nyuma mbere gato y'uko Sodomi turigwa kandi uwo yari Imana yigaragaza ubwayo mu ishusho y'umuntu murabyizera mbega Yesu yavuze ko byo subiriye kuba rero ni bangahe hano no hanze no maradio cyangwa hanze ku matelefone mu gihugu cyose namba muri ko mubikurikirana mwumviriza mwitegura ubu gusenga mube murasenga nanu mufise utundu dutambaranga rero sinshobora kubwira Imana icyo gukora oya ntibikanshikire ko no bibagenzereza yo irengeye byose ikora icyo ishaka cyose jewe nshobora gusa kubaha kandi nshobora gusa kuvuga icyo we avuze kandi ubu bahagaze bakikuje impome baragundana ndibaza namba twashobora kubaza Imana muri aya majambo tuti uku gukwega ni ukuhe namba Imana yoza muri twebwe bugira kandi hashobora kuba hari abashyitsinga maze ikaza muri twebwe kerekana inyonga zayo zihezagiye muri twebwe ikerekana mpemu wayo ngaha ikerekana ko ari yayi nyene no munsi n'ibyo bidashira ko umwe wese muri mwebwe mabe ubutumwa buri buko mwo byizeye ko ari uko biri mwo bikora ni byiza aho kugira umurongo w'amasengesho rero harashushe abantu baragundanye bahagaze ku mpome ndaraba nerekereza aha kugira ngo ngire umurongo wanje w'amasengesho ntabwo nshobora gukora ndaba bahagaze hariya mbega no ugira kuri uruhe ruhande abagwayi banyu dutambara tw'abagwayi ibindi n'ibintu byose biri ngaho mushobora kukora kubwibyo nimwicaraho muri maze mwizera Imana namba ufise agakarato ko gusengegwa ugumye bizoba ari byiza turaja gushikira ni waba ushaka kuza ku murongo ariko utegeza kuzuciye mu murongo urya mushinga nahe Shepherd mu ijoro ryo kuwiyinga uheze nigeza ca mu murongo sinibaza yuko yari afise karate yo gusengegwa mbega mushinga nahe Shepherd uri ngaha iri joro ari hehe ari ngaha ari nyuma mbega wari ufise agakarata ko gusengegwa mushinga nahe Shepherd ntayo wari ufise ntayo yari afise yicaye hariya nyine ubugira kandi iri joro aho n'ahantu heza wo kuba mwene data Shepherd ntutegerezwa kuba uri hariya ariko gusa niwizere kuko mwibuke wa mugore yakoze ku muzi we maze arabyumva kandi uko yari rejo n'ujya munsi niko akiri niko azokwama ibihe bidashyira kandi icyete cy'abaheburayi mu isezerano rishasha rivuga ko wari umuherezi mukuru iri joro ashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu ibyo mwarabyizeye turi kwizera rero mubikekeranye byizere maze bizoshika murashobora kuronka ibyo by'umwasabye namba mushobora kwizera ariko mutegerezwa kubyizera muzobikora mwese muzobyizera nibangahe bazobyizera ubu Imana ibahezagire sinzi ngo uyu munsi ni inde nta n'umwe si muri mwebwe si akazi kanje kumenya n'umwe muri mwebwe ni akazi k'Imana kumenya ibintu ariko izo bikora namba muzobyizera mu byizera ubu Mana mukundwa atangika ntituri mu mugwa w'abakristo b'incange ntitwari dukwiriye kuba uko umuntu ategerezwa kwingingwa no gufatwa nk'uruyoya ubwo bwoko bwawo ntabwo ufise mwami ufise abizera bakomeye ubwiza bw'Imana nyene bururumbisha umuntu w'umuntu nka Aburahamu yizeye Imana waramwimenyekanishije maze uramwiyereka kandi ukora ikimenyetso nuko kwizera wahinduye umubiri wiwe sura kuba umusore kandi n'umugore wiwe yari umugore wiwe yari igice cy'umubiri wiwe. Nuko rero haza umwana mushasha, umwana w'isezerano Mana wasezeranye yuko byobaye co kimwe muri iki gihe. Ndasenga ngo uje kwemeza iri jambo kandi tuzohagarara nyene kuri iryo sezerano yuko bizoba nk'uko byari Sodoma imbere gato ya Sodomo iturigwa maze urubanza rugakubita Sodoma isi y'abanyamahanga. Niko rero urubanza wegereje gukubita isi y'abanyamahanga, maze abayuda bakaronka indi myaka itatu n'igice yo guca mu gihe cy'imibabaro, ingorane za Yakobo, urukurikirane rw'amayinga 70 ya Daniyeli. Ariko abanyamahanga baraharuye, ni igihe cyo kugenda kandi utanga icyo kimenyetso kandi wuze yuko byose ubiriye kuba. Ikore Mana, bari turi mu biganza byawe, dukoresha uko ubona bibereye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Lero, ntimuje mu ruhagarara. Mbega byobaye guti yaba ndi mu ruhagarara? Rero ndiko nkora ikintu ngaha ntigitegereza kuvanga no kurengera byose kw'Imana. Ariko ni kubera iki ndabikora? Yavuze ko byobaye, ibyo birakwiye. Kandi namba w'ubwiwe yigize uko yigaragaza nk'uko imbere yanyu, rero mushobora kumwizera atankeka, mugira gusa kwizera ubumaze mukizera. Reka ndabe gati janino, ndabe ahamuhemu yera aja kuturongorera icyo aja gukora. Sinzi icyo aja gukora, bimva ko ariko namba aja kugira kwizera gusa byonyine. Wizere gusa byose bishobora kera bizera. Kora ibyo mwizera byose, duza ibiganza byanyu maze muvuge muti ndabyizeye n'umutima wanjye wose. Rero gatatu kazoba ari icyemezo, namba azobikora inshuro zitatu zikurikira kugira ngo ibemeze yuko ari byo. Aho mwoba muri hose, uwo buri wese mugira ukwizera gusa maze mukizera. Rero ntimuve aho muri iyi n'inzira. Mufasoni uri kurasenga, sindakuzi, icara gusa huri ntibikenewe kuza. Ndakuzi ariko ufise agakobwa gato mu biganza byawe cyangwa ku bibero, jyewe ntuzi na gato. Kandi akakana kagakobwa gasa nk'uko bisanzwe, kameze neza, ni agakobwa keza, agakobwa k'imishatsi itukura. Ndiko ndaraba hano nti gasa nk'aho kumugaye cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Sinzi ibitagenda neza kuri bo, bishoboka ko atari kubw'Imana, bishoboka ko ari kubwawe. Ariko byase gusa ndamukunda wica hariya nk'uko umwana kandi urasenga. Ntegeza kuri kugusha umunota umwe kugira ngo ufate mpwemu yawe, nk'uko Yesu yabwiye wa mugore ati nzana icyo kunywa, murabona, kugira ngo amenye umuntu umwe mwene Data. Mbiyanti na bariya bicaye hano, ndaza aba bantu bicaye hano bashobora kuba ari icyo bakeneye, naba ariko wewe uri umushyitsi. Murizera ko jewe ndi umuvugishwa w'Imana? Murizeye ibi bintu mwumvise muri iri joro ko ari ukuri? Rero Imana ntiyabyishyura ikintu mwakoze cyangwa ikintu mutegereje kuba mutakoze, cyangwa ikintu kitagenda neza namwe, cyangwa ibyifuzo byanyu ibyo ari byo. Muraje kumenya nimba ari ukuri cyangwa atari uko. Sivyo kandi nimba ija kubikora, mbega biraja kwemeza ijambo ryayo rivuga ko yari yayinde nyene ejo n'umunsi nyine ridashira, kandi wera ruka 10:30. Biriko biragaragazwa, murabyizeye. Ubu wa mugore yadugije ikiganza ciwe ko tutazinanye, sindakuze mugandiko ndagerageza gufata impemu yiwe muntu umwe. Hari benshi cyane muri mwebwe muriko murakwega, ubu murizere ibintu umutima wanyu wose. Ubu ni kubwa kayagakobwa, si wewe ufise uruhagarara, ariko si ugo ruhagarara ruhagaze. Ikintu nyamukuru ni ku mutima wawe, ni kwaga kukobwa. None urizeye Imana ko ishobora kubwira ibyo ari byo byose? Urabyizera byo gufasha wocha? Wizera ni iki igikomere cyo mu bwonko n'ibyo gushyira ikiganza ku mutwe wako kana ikiganza cyawe mana mukunzi mvuze uti bimenyetso bizoboneka kubizera bazarambika ibiganza ku barwaye kandi bakire uyu mugore ni uwizere ikiganza kiwe kiri ku mwana ese ntushobora gukira mu izina rya Yesu Kristo ndashikanye rino sengesho amen ubu murizeye mwebwe mwese nimba ushobora kwizera ibintu byose birashoboka cyane rwose ndazi umupfasoni yicaye iruhande yiwe mugabo ariko araraba bivuye ku mutima wose muri iyi nzira sinshobora kuvuga izina ryiwe ariko ndamurabye umuntu utumwe nubimenye ariko ndazi umugore ku ishusho mugabo sinzi ibibazo byiwe urizeye imana iraza kumenyera kunyemerera menye ibibazo byawe ibyo ari byo biraza kugufasha indwara igisukari ubu namburu ari ukuri fata ikiganza cyawe atankeka byoshika ko hari umupfasoni arwaye yicaye iruhande rwawe yari afise ibyo bintu nyene n'umushitsi uwo wundi mupfasoni ariko arasenga umuntu umwe umwana umugaye ntiwizere n'umutima wawe wose imana irabikora wundi muntu inyuma hano umugabo yicaye hariya ariko aragerageza guheba kunywa itabi urizera ko imana izorijana kure yawe neza cyane urizeye urashobora kubikora sinigeze mbona uyu mugabo mu buzima bwanje hano hari umugabo murabona kijya gicu cirabura kiri hejuru y'urya mugabo ngaharyamye ku bantu ku kantu kameze nk'agatanda cyangwa intebe ariko arapfa akikuje n'igicu afise kanseri sinzi uwo mugabo sinari bwamubone imana irazi ibyawe byose uku ni ukuri mugenzi urizera ko imana yoshobora kumbwira ikintu kuri wewe byo gufasha kwakira gukira kwawe wazanywe ngaha n'umugenzi ariko nturi uwo ngaha uri uwo ahantu hari uruzi runini ahantu bajya kurobera mu yego Urban Kentucky ibyo nibyo neza maze urashobora gutaha imuhira umeze neza izere ko byagiye nimba uja kubyizera utegerezwa kubyizera kandi izere ko ari wowe byakorewe urizeye wewe uva Tennessee ufise umuhungu agwaye asima ntari hano ariko urize yuko uzukira rero ufata udutambara kamwe mu kiganza cawe hariyo ukamushire ko azokira ni wabyizera uyo mupfasoni ariko ararira yicaye kujya y'umukinga vayiri hajya atwikiriwe n'igicu nawe igicu kirirabura sinari bwigire mbona umugore mu buzima bwanje mugabo afise kanseri azopfa nimba ata kintu kimukoreye urize yuko aja kugukiza mupfasoni ndabishobora urashobora kuronka ugukira kwawe niwabyizera gusa hari umupfasoni muto yicaye neza inyuma yiwe afise agatambara ku munwa wiwe na ofisi ikomere mu mushishito aragwaye wari wafashwe no guta ubwenge kutabona kuraba umuntu umwe yakuzanye ngaha afite indwara y'abagore niwizere urashobora kuja muhira ukire wowe musore uri umunyamahanga wicaye neza imbere yanjye uri kurandaba urumuki umupiyorutorika kandi ikintu kimwe ego icyo nshaka kuvuga ndi umuntu utazi ibyo urabizi ntabwo uri uwo mu gihugu cyanjye ariko urizera ko imana ishobora kubwira icyifuzo cy'umutima wawe ninakubwira icyifuzo cyawe icyo ari cyo uraza kubyakira uriko urarondera umubatizo wa Mpwemu Yera ibyo ni ukuri akira Mpwemu Yera mwene data hano hari umugabo yirabura yicaye ahantu inyuma ngaha afise umutwaro mu mutima wiwe n'uwo mugore wiwe ntari ngaha ndetse afise ingorane mu birenge byiwe urizeye ko ujya kumukiza urizeye uri uwo ngaha ava hakurya y'ikiyaga uva muri Jamaica urizera ko Imana ishobora kumbwira uwo uri we mushinga ntaye blood urizeye Yesu Kristo ni wa wundi ejo uyu munsi n'ibyo bidashira uyu mukenyezi yicaye hariya kuri iyi mpera nyine iruhande ya muka Wright hariya afise umutwaro mu mutima wiwe ariko arasengera umukobwa wiwe yiteguriye kubagwa urize n'umutima wawe wose kubwiwe ntabyo azokenera niwamushikana kubyizera. Sinshobora gukiza indwara. Hari inyuma mu kibanza cy'abantu ndabona mpemu uhoraho mu marayika umuco ugendagenda mu kibanza cy'abantu uri hejuru y'umugore akiri muto kandi afise ingorane zo muri mpemu ariko ariyumvira ko bisa nk'uko nategerezwa kuba nzi uwo mugore ukuntu umugore akiri muto afise n'indwara y'abagore. Ego izina ryiwe ni Muka West ava i Alabama. Muka David West izera Imana irajya kubikora. Hazobaho umucyo kandi kuri uwo munsi igihe umwana w'umuntu azohishurwa. Nimba ibyo atari Yesu Kristo wa wundi ejo uno munsi bibe bidashira nta na kimwe ndabizi ko murabyizeye byose bishobokera abizera. Hanze abumviriza kuri mikoro hirya no hino mu gihugu no muri runo rusengero ni bangahe muri mwebwe muja kuduza ibiganza maze muvuge muti mbega nduwizera. Ubu mwebwe muri aho hanze mu gihugu umwe wese yadugije ibiganza aha kandi hanze aha hanaka mu gihugu mwadugije ibiganza byanyu yatankeka umugara maso ni mushire gusa amaboko ku muntu ari hafi yanyu bafata ukuboko mubarambike ku bitugu byabo. Ndambitse ibiganza byanje kudutambara murabe ibyakoretse uyu munsi murabe ibikoretse ubu. Nitegereza amaso hiwe hera yasangana n'urukundo ruva ku Mana abasangira ubuntu bwiwe amabuye agaciro kuri gori gwiwe gwana ku musengere ka dusengano hose. Mana mukundwa igihe cyarashitse ibi bisigura iki? Imana iri kiri hashyura ijambo ryayo. Ni ukuhe gukwega mwami? Ni Imana iri kiri hashyitse ijambo ryayo. Ibi ni ibiki hirya no hino mu gihugu biciye mu buhinga bw'iterefone abantu amajana barambikanye k'ibiganza mu mpande zose z'igihugu kuva mu ruhande rumwe gushika mu rundi ku buraruko gushika mu bantu uko museruko gushika mu burengero hano wicaye abantu bavuye nubwo by'abanyamahanga mu ntara nyinshi Mexico, Canada kandi turambikanye k'ibiganza Imana iriko irishitsa ijambo ryayo. Byagenze gute ngo umuntu ashobore guhagarara hano ku bwa mpemu yera ngo ahamagare umuntu nk'uko yagiriye Simoni Petero ati izina ryawe ni Simoni umwene Yohana, genda uzane umugabo wawe uce uza hano. Nta mugabo mfise mu by'ukuri ufise batanu. Yesu yavuze ati ndazi yuko Mesiya azoza gukora ibi ariko wowe urinde. Yavuze ati ndiwe kandi uri wa wundi nyereje uno munsi n'ibihe bidashira kandi wasezeranije uti ibikorwa nkora muzobikora namwe nyene muzokora ibiruta ibi kuko ngiye kwa Data kandi nitegereze mu minsi yanyuma nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje kandi azohindura ibyiyumviro by'abantu agarukana imitima y'abana ku nyigisho z'intumwa za Bibiliya kandi hazobaho umuco mu gihe cyo kukagoroba. Ngaha turahagaze Mana nkuru yo mu ijuru igihe kirageze ibiganza biri hejuru y'abantu. Satani waneshejwe uri umubeshi kandi nk'umukozi w'Imana kandi nk'abakozi turategetse ko mu izina rya Yesu Kristo ko wubaha ijambo ry'Imana maze uve mu bantu kuko haranditswe ngo mu izina ryanje bazosenda amadayimoni kandi abantu bose bazobohogwa. Bidukorere Mana mukundu uri ya Mana yo mu ijuru yatsinze ujya munsi biciye mu gukwega ku musozi Karuvariyo indwara zose n'ububabare hamwe n'ibikorwa byose by'umugwanizi uri Imana kandi abantu barakira kubw'imishishago yawe barabohowe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana agatambara kose karambitse nga mu gihe mpemu w'Imana ari nga mu gihe ugusigwa kwa Yesu Kristo kuri ku bantu n'ibimenyetso bikuru bihambaye yasezeraniye biriko birashyiswa kandi si iriko irahindagashitse ibinyamugigima biko biraba ibimenyetso bihambaye yavuze n'ibyanditswe biriko birashitswa n'umuco wo kukagoroba uri kuraka ndambitswe umubiri wanje kuri urudi rutambara werekana uyu muntu wose w'abizera bava mu buseruko uburengero uburaruko n'ubumanuko kandi mbwiye umugwanizi nti mu izina rya Yesu Kristo va muri mu mugwayi tuno hano dutambara turaja kubirambika ko kubw'icubahiro n'amashimwe n'ivyijambo ry'Imana mu izina rya Yesu jambo ry'Imana Yesu Kristo mu Nazareti amen. Ubu mu gacerere mu bwenge mu bwitonze hamwe no mu byiyumviro byanyu bigororotse habizera muri zeyo bukandi murakiriye ugukira kwanyu kuva ku Mana mushoboye mu izina rya Yesu Kristo. Nimba uriko ni muduzi biganza byanyu aho hanze hose ni muduzi biganza byanyu buri muntu wese hano kure hashoboka mbona yadugije ibiganza mu nzu hanze mu madirisha mu miryango mu kibanza cy'abana hamwe no hirya no hino hose abantu bafise ibiganza hejuru barabyemeye Satani yaneshejwe imishishagu ya Yesu Kristo irabakiza kandi ukugaragara kwa Yesu Kristo kwerekana yuko ari muzima uyu munsi ko igihe cyose ashobora gucitsa isezerano iryo ari ryo ryose yatanze amen. Ndamwizeye ntumwizeye ubureka duhaguruke mu izina ry'umwami Yesu tumenye ibintu byose byakoretse cyangwa byavuzwe turamukunda n'imitima yacu yose turamuha agaciro n'ibintu muri twebwe byose ubu aho mujya kugenda mu ngo zanyu zitandukanye kuri kano kagoroba Imana ijane namwe Imana ibahe muhemu yera nimba mudafise muhemu yera umugabo wese umugore umugore cyangwa inkumi ngaha turabatizwa mu izina rya Yesu Kristo ari impuzu ikidengere ntimushirejo ibishobisho gukoga uno munsi byo shobora gukoga uno munsi ejo hashobora kuba harengane buri munsi ingorane zawe hari abakozi b'Imana bahagaze barindiriye impunzu zabarindiriye ntagwitwaza urarindiriye nimba urindiriye wizeye kuko uba warabatijwe kose waramijijwe kwa mazi warasizwe kwa mazi ibyo ari byo byose n'amakosa umuco waraje ngwino wizere hanyuma ubatizwe. Umuntu wese adafise muhemu yera ese yoshobora kwakira muhemu yera umwe wese muri mwebwe mu bushobozi bunengesereye bw'Imana n'ukunda basezeranije ngo ibagire icare mu gishasha muri we Imana ibahezagire ubu kugerageza kwiyinguza mu gatondo isaha 3 n'igice turirimba kakarimbo gato yarwara turirimba haraciye imyaka nibagira amasengesho mu muryango Yesu ashaka guharira nawe azofata inyitwara iko yawe yose wibagira amasengesho mu muryango tuyiririmbire hamwe wibagire amasengesho mu muryango Yesu ashaka guhurira nawe hariya azofata inyitwara iko yawe yo ntwibagira amasengesho mu muryango. Ubu mugihe turirimbira ubwira kandi ramukanya n'ingenzi iri hafi yawe murabona mugihe tuyiririmba ntiwibagire amasengesho mu muryango Yesu ashaka guhurira nawe hariya azofata imyitwara ariko yawe yose yo ntiwibagire amasengesho yo mu muryango ntimumukunda ndamukunda ndamukunda kuko we yankunze ubwa mbere akaga akaguraga kiza kanje ko kwari kwegwa ku musozi Karuvari uko gukwegwa nyine ku musozi Sunset umusozi Nebo umusozi Sinai bijya bintu bitandukanye byashitse byose hejuru ku musozi rero ni byiza tuyiririmbira ubu ndamukunda ndamukunda kuko we yankunze ubwa mbere agakiza kanje ku giti cy'i Karuvariyo.
All
aba mukunda bose nimuvuge muti amen. Nibibe uko nyine ubu mwumvire gusa ko yabakoreye ibyumvire ko wari gushobora kuba uri hariya hanze mu kabare muri iri joro wari kuba nkumbure uri mumva nk'uko nanje nari kuba ndagirimwo yatabimbabazi z'Imana mbega yabakoreye iki yo ni gute dushobora kureka kumukunda ico wari wewe wese ashobora kuvuga nta na kimwe bihindura niwe aza imbere ya byose reka tugara amaso kandi kunamika imitwe yacu mu gihe turirimba ubu arakunda indirimbo kuririmba amasezerano turi mu ririmbiro ubu ndamukunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere akagura agakiza kanje ku giti cy'i Karuvariyo hamwe n'imitwe yacu n'imitima yacu byunamizwe mu nyonga hiwe dukenguruka ku by'amaso yacu yabonye iby'amatwi yacu yumvise ibyanditswe mu ijambo ry'Imana iby'isezerano ryiwe ryatubereye ku uyu munsi Imani baheza gire.
What is promised has been to us today. God bless you. We have a
Tufise umushitsi hamwe na Pirijoro mwene data umwe Ned Iverson yahora ari umukozi w'Imana mu Presbyteriano sewe na bene wabo nabakozi b'Imana ba Presbyteriano we kubyo numva yabatwije uyu munsi ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo umukozi w'Imana nizera ko we ari umukozi w'Imana ngo asabe imihezagiro y'Imana kuri iri koraniro mu gihe musubiye muhirya iwanyu
as I believe him to be God's servants to ask God's blessings upon this congregation as you go to your home. Brother Iverson.
Mwene data Iverson wegera no kuri imana mito yacu ngusenga imana imaze gera mwene data.